VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 4 y'ukwezi kw'11 mwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Mu ntara zose bari kubaregeranya imfashanyo ku buryo ibyo bifungurwa mu kirugo kitarenze mu ndwi itangura izo bitanguye gushika.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza yariko ahumuriza abanyagihugu mu ntara ya Kirundo bahanzwe n'ikibazo cy'inzara. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ikiganiro cyashikirijwe n'umurwi CNIDH cerekeye ingingo y'u Burundi kuva muri CPI ishira sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Umurwi w'igihugu wigenga ushejwe yateka kazi na muntu mu Burundi usaba leta kutitwaza inyingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu gusasira indava ikibi no kudahana ibyaha. Uyo murwi usaba leta kandi kwihweza neza igasubiramwo ingingo yafashe yo guhagarika amashyirahamwe atanu yigenga no gufuta ayandi atanu. Kuri uyu munsi wa gatanu, umukuru wa CNDI Jean Baptiste Baribonekeza yahaye ikiganiro amenyesha amakuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yari yahishikiye.
Mu itangazo umugwi w'igihugu wigenguje wateye akazi na muntu CNDH wasohoye kuri uyu wa gatanu uvuga ko uteye umutima uhagaze n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU uwo mu gutanga akarorero k'icuka kibi kiri hagati y'igisata cya ONU kigeje wateye akazi na muntu cyatewe na raporo y'abahinga bigenga yasohotse mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwo mwaka. Iyo raporo yamenyesha ko mu Burundi hashobora kwaduka kaga kihonyabwoko. Mu byasabwe muri iyo raporo nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI yokurikiranira hafi ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politiki. Ibi byatumye leta yikura amasezerano y'i Roma ashinga imigenderanire hagati y'ibihugu na CPI. Umukuru w'umugwi CNIDH asaba leta kutikika inyuma yo kwikura muri aya masezerano mu gusasindavu kudahana. Jean Baptiste Baribonekeza.
Kubwa CNIDH iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruho rw'amazi kuvyaha byo gusinzikaza agati akazi na muntu byakozwe canke bishobora gukorwa mu Burundi. Ahubwo umurwi CNIDH ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza kuvyaha byose byo gusinzikaza agati akazi na muntu byakozwe no kumenyesha ukuri, gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agati akazi na muntu iranduranwe n'imizi. Umurwi CNIDH urateye intege abajeje ubutungane ngo bakorane ubwira ico gikorwa c'iteka igihugu cabajeje.
Umugwi CNIDH warajwe ishinga kandi n'ingingo leta iherutse gufata yo gufuta amashyirahamwe agera kuri atanu yigenga n'ayandi atanu yahagaritswe vy'agateganyo.
Umurwi CNIDH uratewe umwitwarariko n'ingingo leta yafashe yo gufuta burundu amashyirahamwe atanu no guhagarika vy'imfata kibanza ayandi atanu. Umurwi CNIDH uratewe kandi umwitwarariko no kutavugana kuri hagati y'abajejwe intwaro n'abarongoye ayo mashyirahamwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo. Umurwi CNIDH usavye rero gusubira kwihweza izo ngingo kandi uhanuye abarongoye amashyirahamwe arabwa n'izo ngingo gushira imbere kwitura ubutungane mu bwitonzi.
Umukuru wa CNIDH asaba inzego z'ubutungane n'izindi zijejwe gutohoza kuvyaha gukora amatohoza yigenga. Jean Baptiste Baribonekeza ahamagariye ibihugu n'amashirahamwe gufasha ubutungane bw'Uburundi kugira buronko uburyo bukwiye bwo gukora amadosiye atandukanye.
Abari mu butungane bakenyereza igume bakore igikorwa cyabo, ico tucamizako no guhozako kugira ngo bashobore kubandanya neza amatohoza bayatanguye bayabandanye hanyuma bagire ico bashitseko. Muri ico gikorwa rero tuboneye guhamagarira abantu batari bake harimwo ibihugu bimwe byagiye birafata ingingo yo guhagarika gufashanya n'u Burundi. Turabona nk'ibintu vyishigurana mu butungane biturukanye nuko hariho usanga bafise uburyo bwabuze kubera programme kanaka yahagarifu. Abo nibaza ko boja mu badufasha gutera intege ubutungane.
Umugwi CNIDH uremeza ko mu Burundi hakorwa ivyaha bitandukanye ariko usanga ivyaha bikorwa atari bisaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI itumwa ko kubigira ko amatohoza. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Perezida Pierre Nkurunziza mu masaha heze yahaye ihumure abanyagihugu mu Kirundo bugarijwe inzara yabahumurije abwira kwifungurwa ziriko ziregeranywa mu gihugu cyose akaba yavuze ko mu kiringo cindwi imwe ifashanyo zizoba zabashikiriye ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Mu ntara ya Kirundo Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye amakomine atatu ari ubusoni bugabira na vumbi muri ayo makomine yakoze igikorwa cyo kugurura icese inyubako rusangi ziherutse kubakwa muri komine ya bugabira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije ijambo ry'ihumure ku kibazo cy'inzara igize iminsi ivugwa mu ntara ya Kirundo yarahejeje kugurura ishure rya rubuga igira gatatu
twazanye ijambo ry'indemesho twabonye yuko mushonje ariko twaje kubamenyesha neza yuko ico ari kintu kidakomeye cyane ku gihugu cyacu cy'u Burundi yuko ibyo dufise byose byarabike bya byinshi twaje kubaremesha yuko tuzobisangira mu bisanzwe ngaha mu ntara ya Kirundo n'ubwa muri komine ya Bugabira turazi neza yuko muri abakozi mukunda ibikorwa ntabwo mwifuza yuko muhabwa ibintu mwe musanze mubitanga ni nacyo tuma rero iby'abashikiye bituruka kubidukikije
imfungurwa zo gufasha intara ya Kirundo ziriko ziregeranywa mu gihugu cyose umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze isango ryo mu ndwi itangura ko ariho zizoba zatanguye gushika mu Kirundo
igihe cyose mwagiye murabona ingorane twagiye tubagarukirako kuko namwebwe iyo ibi bigenze neza mukarumwe musesekara abandi bakagira ikibazo twamatumye tubifashisha mugafasha twaje kwamenyesha yuko rero abandi munsi tuje no munsi tumaze kumenyesha mu ntara zose bari kubaregeranya imfashanyo ku buryo ibyo bifungurwa mu kiro kitarenze mu ndwi itangura izo bitanguye gushika kubw'ibyo rero turabasabye yuko mukurinde ko twegeranya habe wa mutima wo gufashanya mwene makomine agize intara ya Kirundo mwabungabunze neza umwimbu mufashe inondwi yose kugira ngo mukurinda mu ndizo gukurikira natwebwe twa twitunganije neza
kora amajambo y'umukuru w'igihugu abanyagihugu bo muri komine ya Bugabira bayakiranye amashimeshi n'umwizero ni mu gihe bari bamaze iminsi bataka batakambira leta kubagarukirako umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabasavye ariko kuvavanura n'ingeso yo gusezagura umwimbu
nga mu Kirundo ndacanishane nga mu Bugabira barambira neza yuko uyu mwimbu bonetse nga mu Bugabira benshi bakunda kunywa inzoga cyane cyane urwagwa n'impeke abandi bakaje mu midiringi ugasanga umwimbu mwaroze kubungabunga neza muca mushora mukamara mu masoko cyangwa hanze y'igihugu mugasera bubu ati imizi mikeya ugaca mwifumbereza nabo tuzokoma tuza kubafasha iminsi yose kubera ingeso mbi bamwe bamwe bafise zo gukunda inzoga zigatuma umwimbu baronse wo mariya mu gahinga
Petero Nkurunziza arongoye u Burundi yemeye gufasha abanyakirundo kubaka ibigega rusangi byo kuziganya umwimbu yari yitwaje agakemanyi k'imfungurwa zari zigenewe abashonje gusumba abandi ntibyoroshe kuko benshi baguma bashaka gushirwa muri uwo mugwi abanyakirundo basabwa n'umukuru w'igihugu gukingira ibidukikije Petero Nkurunziza aramutswa u Burundi avuga ko imisozi icambaye ataruzuba rwari bwatera inzara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
Urikirukuri.
Beba shana ndike gute. Oya, oya, i texto siyo. I siyo. Teka subiremo. Hewe. Kwazi kunhanze. Ufa kugurura umujyango. Nuko dodora gashamwa. Urasaza ndakenye.
Hewe tieri now. Uri wugira ubwo wango nari guhava nsango uri ko zakuremye.
Cyabyo nibisanzwe shabwi. Ewe, ni nkuko ari kuba wiravye.
Mbona nibikigaho mugabo we. Ko mbona wigaramye kuri telefone usa nworohe. Akuna wasi.
Wapisha ntacoroshe.
Eh?
ayi telefone byananiye ko ndayikoresha nuko numpfuma ndayishira hasi
kubera yapfuye zana turabe cyivyuma ashusanzu ziko tuvuga runga haturumbikana
wapi
ndakwereke
wapi kabisa ahanuzi umunezero ubwoba ibigumba gumba
ewe
nuruvange muri cewe ahanabuze ningene ni
fasha imana ishimwe ewe ba imana ishimwe nukuri ku imana tiye
mungu ni mukubwa
sa erego warugeze mbari mu bote
ewe ibaze sha mwami
ewe
ewe nubu ya message
ya
sindatora ubwenge
kute
ya
none wayisoge
sera ya nizana neza ahangu masoma nasubira nsoma
kandi
usubiramo umva natwe nokoga maso kugira mbone neza ko ntari ko ndarota
yego
frem
kareka be wawe ko rwatanguye gutanda ibiro
erega
wari wahe
shama mtutabeshanye
wa
uri jewe ureka guta ibiro
erega
hajya mariza yari yancitse byaheze mana yancire nyanya y'indoki
eba
navye byaheze kabisa
sha
uzi neza ningenda mukunda sha
ya mama we Shamugabo,
eh,
oya cyose nashobora kwibaza ko mwovana naho byogenda gute. Mwe na Mariza guhebana. Sha, byagenze gute.
Sha, ndakubwira ikintu kimwe.
Yuko
utabonye ingene twavanye.
Hewe, igihe duherukana.
Ya twaratukanye ubugesera buradukana bimwe byabungere. Cha ndamutangaho ndigira. Byari byaheze kabisa.
Eba
nabonye ko byaheze vraiment.
Uzona rero message butamubutabonye.
Cha
ugo niko biturukundo rero. Hewe gaye.
Erega ha. Byanse nokunda musubiza. Ngira ndandika ukamenga sinashizemo akantu
kajya
ibana ngaca mfuta ngasubira kandi.
Nica gituma sanzi imitsi yaranze nyakuranduka. Hewe basi bivate byose bivuge mu ijambo rimwe.
Utijyo
teme. Urirase.
Oya wang. Oya ivan ntibikwiye.
Oya.
Egivyo narabyandikisha ndabifuta. Ntibikwiye ibyo.
None. Ijambo gabasha byoza risumba jo teme. Uhavuri kura.
Reka reka.
Ko wenza tani imitwe nkiyiwogi.
Reka ndahume uwo muhungu.
Oya gerageza tura. Mugandika iryo.
Utijyo
teme.
Mava nandika ibirofa. Ya. Urazi genda mwandikire rero. Genda mwandikire jo teme infiniment.
Aho.
Araforie.
Aho.
Wapi byo ni byiburofa
frere. Hewe. Oya ni sawa.
Aya ndakire.
Ingo basi ndakwereka aho tuja. Uwandanya wiyumvira. Hamurate ubitore.
Ya.
Sinjo.
Eka shamwa.
Eh?
Navyo gutembera ngaho frere.
Sikira
sha kuguma ndirabira ka message ka Mariza wanje.
Gusa tukuze tugende nyagucumba umunyu. None ugira gaca gavudika.
Aya.
Aho zo buri hose ntugasoma. Yee.
Oya ndeka ndagusavye. Ndeka. Numva ntashaka kuva nga numva ashaka kwigumira muri mudu nyene y'ibintu
ego tugende je ndazi naho tugiyuraza kuryoheba
umvire
tukawambara ningo gasha baraturindiriye
bande
we ingo tugende gusa
umvire
rutangu numbe numutwe shati ingo tugende mbara nyarutsa
reka tuzogenda nejo
kandi ntunevye
cyangwa genda wenyine shamwami gendeka
sikia sasa
ego
kandi we uri kuri afyin
cyangwa
tugende wana
ayaya
tugacegwa je numbaze
none abantu shakunjana ni hehe
ingo tugende nyarutsa hubwo
Nani gabasha kakantre ne maduhiru kamwe mwakabonye gute
Yari sawo bazinyana ari impumbuye kuja mu kibuga ndiko ndakina
reka
gyoshe mu na
naje
naye
narushe kwe Awo chonda ibonye gute
Ciaruha Yaranyawe Baza chondo shatu gikina ingena byari bimeze Tweze twahuriye ku kabumbu asha twaragakunda
umwacaruha umwacaruha
Acha, tisho kuwa kare cyo
turagishinga ico gihe.
Basha,
kandi gutsinda ama match yose tukaba.
Okay.
Karamburta yose.
Okay. Ubu rero, ingo dutangure. Turundira ba jeune, babazi gukina, abatabizi gukina nabo bakibavyiga.
Ibyo.
Hamwe dutangura gukina ama entraînement, tugire menshi.
Aba
jeune bo ntangorane. Ndazi ko batokwanka kuko benshi muri bo barabikunda.
Ariko
barabikunda cyane. Aba hora bakina. Batoshya baza batangwe kwigisha bashashe.
Ibyo nivyo
turigisha nyagutufene nyene tura. Ego mugabo ingorane ni imwe. Akabumu tuzokina tuzogakura hehe.
Oya ntacu. Reka tuzi twari tubegeranye bose. Tubone ko bavyemeye.
Bavyemeye.
Fiyukoresha tutangwa gutiga bukebuke.
Ibyo nivyo. Mugabo rero bahungu. Niko raba twabimenyesha batware. Bakabimenya.
Eh.
Ibyo bese urakuba nka
ico nico. Ico nico.
Mbe chondo. Wena makikumengo nturi ngaha. Ibyo ko turavuga wewe ntacu bikubwiye.
Eh. Mwari ko
Wesihuri, wesihuri.
Wari kukimbira.
Wari mubi. Wesihuri.
Ha. Nista waba. Jewe gukina murazi ko sanze ndanabikunda.
Cha. Wari hari mwaka kawa. Ngo si sawa. Wewe. Ugura isiri ko tangwara nufize gacho.
Oh ingwane yo irahari.
Wara niziki ntamuhinge. Yabazi hari simba nanazi babyi hari cyo nahora ndarahisha. Byose ni sawa.
Ishacho. Urazi ko tuzinanye bikwiye. Nibiki kumengo uri mu vyumviro vyinshi.
Bwo si gwagayo bari kara gukoroga gacondo.
Birashoboka.
Bitubyire shantangora.
Asha.
Oya, chono. Acho doishanya nga.
Ura bitoya ho.
Bitubyisha.
Arashobora kuba ari gwaga. Yashavuye kubera ivyo byagiye habona.
Ya.
Tubyiza ukuri.
Hagacho musubire no kumwiyumvira.
Chondo, 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 chondo.
Hano uri geraza no kunda.
None nibiki. Rega chondo. Birabone aho tameze neza
ngo wahora. Ise birabone.
Ye, twabona. Eh, aho ushaka utubwire ngo anufise.
Namwe gahasha. Nta kantu nakamwe kabasoba. Ibyo rero bahasha mwabitoye. Burya ndafise ingorane.
Biraboneka.
Mwe bya wamukobwa nababwira.
None gasha arise. Kiri ko namwandikiye message gasha nta nasubize ndabigenze gute.
Hey, Marisa, now.
Kuranwe.
When you your jigu sa upo, be your batai boy now. Jene bilawa. Changi na watafisa mainit.
Vya kwe ni tiyeri yote wakawura mainit yo kwa antika message. Kale kwa mitari bugi gere bishika.
Elika bilawa kutagira mainit ya Marisa. Changi na wane message.
Nono ya zikaris. Onu kuri ndi kondi icho zikituma na mgandiki. Yufu mande kabazi. Umva yarangaye ampana na rujongo sharise nuko. Uri kuratwe?
Bari. Ndagufize uje.
Eh.
Eh ako kajuju nani? Abajya epfo.
Yo. Yo arise. Ndafuye mane yanje. Gente kiri.
Uwa. Uja he. Gutugira ngo rende washaka kumubona.
We hari. Uratugira nkuko wagize Mariza gabash. Kandi ntugira ubwo waturakunywera neza pe.
Karibu.
Karibu.
Nangwe ni muri batamuri gurira. Ni sawa kamwami.
Ego ni sawa. Sinzi nkatiye.
Karibu kwere.
Gira yo kwibwira.
Ni sawa.
Ni sawa.
Ni sawa gamari. Bite Alice.
Ni sawa kabisa. Be Mariza natiye ndababatse. Uko ni kwa batiko baramutsa basoso.
Enda enda birabasha.
Ibyo mwigira nibiki. Tugirango.
Ne bora mukanye neza sha. Erega turazi ko mukundana.
Eh ngende barabana
nana. Kago tinyana. Eh ngene bigira abana.
Ngi mura batari. Inde inda bimwe nari sandaba.
Ika kwigisha tieri. Tawala kurukundo rukumaze. Eh Mari, woni gute.
Ndakwisavye shari se na. Kandi wowe urakubagara.
Okay, ubiza yabasha ndabwire. Ndabona ko amaso nabishe, sivyo?
Eh ndabire.
Twegwe nka pare na Marene twiyumviriye kubahuza. Turazi ko neza na neza mwese mufite ingorane.
Eh.
Muje ko rero?
Eh? None ko murabana.
Eh na.
Mari, ntacyo ufise ubwira ati? Are you sure?
Nawe nyine ni yabafisi cambwira nambwira.
Eh!
Ti.
Asha naje ko.
Abyumvise. Wagutede yompi Marisa.
Ye.
Mubwire.
Eh,
kandi mutunya rukiritse?
Nika kudutevye ati. Bashampere he.
Nere.
Basha.
Vuga vuga tiye vuga vuga.
Sije mami nanjye ndeka ndagusabye.
Mari ni sawa.
Ariko ndabwire ibyo mumenya cyucu.
Eh?
Surprise muracara bambere.
Kemba nawe bishobora kwe.
Ngabo ntakunze. Je nagomba mbanze n'abashimiye kuri kicimvuye mwagize cyiza.
Erega mbira Mariza. Twewe ni sawa muta ntankura
ndeke
murabe
kunshira.
Erega Mariza wuriya.
Iyo mureka hehe.
Mariza. Ashaka ndagusaba imbabazi. N'ukuri narakoze amakosa. Amakosa akomeye cyane. Ndakubesha atari ko ndakwanga.
Aho.
Ndakwinginze rero umbabarire. Ndagusavye imbabazi.
Tie. Ahubwo ni jewe nari nkwiye kugusaba ikigongo. Nukuri naratwawe n'ishavu. aho kukwegera ngo tuganire candigumura nukuru mbabarira ku majambo mabi yose noba narakubwiye
gezaho shiri gezaho byose nje byavuye ko we nta kusa nari mu ofisi basi ngira kumbabariye she ndagusabye
nakubabariye sho kandi ndagukunda cyane
shuti musi shiri
oh
musi amo
azo azo sanwe pour votre amour
umugongo uracitse
urayafyatiye wa muhungu ndabona ko basanzaye ndabona ashugize hatari make kweri
ayayaya
kuva muri ka gatondo nturava ngaha
wapi muhungu murabizi
ndabona wahereye kweri witanze gakore muhungu
ishavi ijya mihimbira y'abahungu banteye sinzi ko rizopfa riheze
byihoze sha mugangira baragukoreye ko wa muhungu utegerezwa ko waratose bya hatari
kare gutotagusa ibaze nawe ndi mbere ya bigati ya toto na ba bahungu ba jone bose muhungu sha sinzopfa ndabyibagiye
kaho kabizohera sha
nkawoka
sikazima batagufunze yaje nari mvise ubwoba ngo baca baguterera mu gasho
uti nkawoka je kwa hewe
sa
nzoba ntakira umuhungu wabarenge
oya reka reka reka
birya bintu bankoreje gwaga ntibishobora kwijana naho byogenda gute
none gasha zofigenza gute tsindisha vuba muhungu bizohera
nibishoboka dutegerezwa kubereka ko tutarabana
reka reka reka
wumvise dutegura akantu kumuze natwe tubakorerekwe
mama sharwaga urabanza wiyumvire neza wa muhungu
yumvire
je nibaza ko bitokunda muhungu nta kantu kumuze twobagirira
kubereka ibitoshoboka
reka reka reka
oya mbarira ndindira nzogirisha inama babahungu heze wirabire wibaza ko bazokwemera guheranwa gutyo
reka reka wa muhungu umviriza rwaga ndakubwire hari ibintu utamenye kuva bagukoreye kukurya hari abaciye batangura kwiyonkora ee barumbuka baragenda yego wa muhungu sa
ee kasha burya nubwo barindira nzoka barya bakiri ubakabura gusa
reka sigaho erega bamwe barakurikiye jone muri wa mugambi wiwe inyuma yawe ntibibaze ngo haracari benshi nana bakeya jone baramukurikiye
bebasha barabaroze
umve usigaye wenyine
je nibaza ko bagwaye mu mitwe barashobora gukurikira ibihemu nka ba John
ahubwo ibyo mboneje sharwaga twe nawe natwe twobivamwo tugakurikira abandi yega tuzohava dusanga dusigaye twenyine ne dusigaye twe nawe wumva gutega wa muhungu twe nawe gusa
aga nkurikira abantu nka bari
ye
nawe aho ibyo nibyo utanguye kuvuga
none gasharwaga ubona dusigaye twe nawe twenyine
mama ya
tushika kuki sharwaga dusigaye twe nawe turaba babiri tukushika kuki
jewe naho nzoba sigaye jenyene sinzopfa nkurikira rya mapfu y'abaseruko
ashahorana niwe re
murashobora kuja gusanganira intambwe muzibona
ariko ibidugira byose gwaga umenye ko John na John bashigikiwe n'intwaro n'igipolisi awawe bazaga ko bagwanya ukabashobora urumwe
urya muhimbira icondo wewe rindira ashaka tuzokwihurira ndazi ko ari we yagiye kundiga kwa brigade y'itoto
none tsindi byo shavurwaga mbega urazi ko
yagiye kunyambika
mbega urazi bubandanije kwishobora no kuruhukira mu gasho urabizi neza
ntsindi
shavu
ntangorane nzopfuma mbona njya mu gasho
aho
hako banganyikura
nje ni turi kumwe
mbwa zimbwa mihimbi ngo jewe kiriho ngo twokorane je rwaga
we ntuzegere ngo nsine kubwiye gwaga umenye ko neza bajya abahungu bashyigikiwe naho uzogira gute ntabarwe bwirwa ni kw'amaso atukuye
umviriza ndakubwiye
ntabindi ndiko ndumviriza kwe
ndagukure ku nzira bashyigikirwa badashyigikirwa
ntituri kumwe
nzokora ndakinze
biragusha
jewe rwaga nararahiye akagaye
barafite ko bose binjiye mu mahema ekome ngo wari usohotse hanze
ujya namubonye yinjiye yaravuye kwihagarika none nibiki kamukimbizi reka wanay'ubwoba oya si ukugutera ubwoba ntase ko wakiriwe utwumva nashaka ko tuvugana ibyerekeye bitwi
bitwi
yagize iki uravuga buhoro muhungu ujya wiwe igira ubujya nawe zikirenga Sicho gituma nyenda kubwiye ngo twenyegetse ngahinyuma. None mbwira. Mwibitya bivyo byose nta numwe aziko turi ngahanze. Bose bazi ko turyamye. Urumva mvuye kuri shantiye. Ndakenja kuraba nati. Aho. Cyo ndamaze cyo bitwe yaragiye gukora muri restaurant wa Mumena. Now we should be the second. Do you want to be a giver?
Give
him home. It's a short cup of gira. What if that and him a cake? No, nay, young cookie and quick. It has just say, well, when I had yet a New York wish. If I say food there in our way. Yego ikujya musi bitwi aho yarashoya mafi
ngo hajya kuri restaurant kwa nani
sa ibyo birashoboka kanuzi
wa mafi niyo yarashoye
aha mu buhungiro icyo kiyaga yarobye mwayo mafi yakikuye
vuka mukoro ntatumve jewe numiwe nubu sindatora ubwenge
mama bitwi ujya muhungu ni hatari Agatu yiki duhecho,
dukumenga
na chapa ikanuze
ndabira kanya kamara
makuru kutsima.
Ibatse nawe sha utubana ngaha.
Tahira hira ngo atubwire n'ikintu na kimwe nitumenye ikintu na kimwe. Ewe, turakwiye kuhakabira kweri. Bitwari mwamahinyu.
Ahubwo bitanye ubwoba.
Uranyumve. Uzirikana dukore mu buri buno buhungiro inzofe bitwi yazikuye hehe oya ibatse nawe kuzirangura hoho nibishoboka kuko nta buryo nabukenya fisi
byo nye
mbe hoho ikubere iki yabikitse mu mpisho ibatse nuko kubere katatubwiye kwa tifisi
ibara
ibara uraza none tuzomubatse atusikuri neza Ingena robano atagira kiyaka Icho nikiba
Uya mugabo
wapi nakumubaza ko yashatse kuduhisha natwe tuzorondera maka tumenye iyo yazikuye none wabacije dandiye ko yamaze ishora kenshi erega uwo wosanga hajyamye ku bifaranga itikiri natwe twishwe n'inzara naramubakije yambwiye ngo yazishoye rimwe gusa Nanera, Nawe mukubuda yarasesereye
kare ko kuramo ndange ndabunda
ahubwo cyangwa tumukurikire turabiyaroye genda buke
nafata ko pizza
ahubwo nyaruka nafa dusiga
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolentia
mu kanya turasozera iki kiganiro ariko twashaka kubibutsa ko president Pierre Nkurunziza uyu munsi kwa gatanu yagendeye intara ya Kirundo akaba yahumurije rero abanyagihugu baho bahanzwe n'ikibazo cy'inzara akaba yabwiye ko mu ndwi imwe ifashanyo ziriko zira tororokanywa mu gihugu cyose zizoba zimaze gushikira abanyagihugu iminkuru twavuze nuko mu rwego rw'igihugu yigenga ujejwe atekaze na muntu mu Burundi no mu rwego witwa CNIDH wasabye leta y'u Burundi kutitwaza ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vya CPI mu gusasira indava ikibintu kudahana ibyaha uyo murwi wasabye leta kandi kwiheza neza igasubiramwo ingingo yafashe yo guhagarika amashirahamwe atanu yigenga no gufuta ayandi atanu n'ishuti rero mwese mwaduteze amatwi aha niho ikiganiro cyo muri aka kanya kigarukiye ibiganiro twateguriye rero muri aka kanya birarangiye tukaba tubashimiye kuba mwashoboye kudutega amatwi mugire rero umugoroba mwiza n'amahoro mu banyu.